ni radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ifide niyo ngabo abaramutse ugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiza makuru yo hirya no hino ku isi
mwaramutse Fideli turahera mu karere abashinwa bari mu bariko barabangamirwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abashinwa babiri barishwe abandi bataramenyekana igitigiri baranyuzwa mu gitero cyakozwe n'umugwi wabitwaje ibigwanisho Kodeko mu kibanza gicukurirwamo ubutare mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umuvugizi w'igisirikare cya Kongo yabitangaje jo ku munsi wa kane icyo gitero cyabereye ijugu mu ntara ya Ituri aho abashinwa bakorera ibikorwa byo gucukura ubutare bakoresheje abanyagihugu iki gitero kigize kabiri gikorewe abashinwa mu kiringo cindwi imwe gusa mu buseruko bwa Kongo inyuma yaho ku munsi w'Imana abantu bitwaje ibigwanisho bishe umupolisi bongera banyuruza abashinwa batanu hafi yacukurirwa ubutare mu ntara ya Kivu y'ubumanuko abimukira muri Libya bo bagiye gutabagwa umugwi wa mbere w'abantu 93 basaba ubuhungiro bari bamaze igihe bugaraniwe muri Libya ejo niho batwagwa n'indege mu Butaliyano ikigo cya ONU cyita ku mpunzi HCR kivuga ko ari indege ya mbere itwaye ubwo bwoko bw'impunzi mu kiringo cy'imyaka ibiri ihitiye ni umwe mu migwi itanu iterekanijwe kuzotwagwa i Roma n'indege za HCR muri iyi porogaramu HCR ivuga ko muri rusange impunzi zisaba ubuhungiro 5 arizo zizotwagwa mu kiringo cy'umwaka muri iyi porogaramu nshyashya ibihugu bya Buraya byabuze ayo bicira nayo bimira ku kibazo cy'abimukira bahasiga ubuzima bariko baragerageza kuvogera uwo mugabane perezida w'Ubufaransa yasabye ibihugu bibanyi bya Buraya gukora ibirenze ku byahora bikogwa mu guhagarika abimukira binjira mu Bufaransa mu buryo buciye kubiri n'amategeko inyuma yaho ku munsi wa gatatu abantu 27 bafiriye mu mazi bariko baragerageza kuva mu Bufaransa binjira mu Bwongereza Perezida Macron yavuze ko Bufaransa buriko burarungika indege za gisirikare zo mu bwoko bwa drone gufasha gukizura mu kirere cyo ku nkengera z'ibahari mu buraruko bw'Ubufaransa izo ndege ngo zizofasha n'umutwigoro two gutabara abimukira bari mu kaga mu ibahari ni mu gihe umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza we Boris Johnson ejo ku munsi wa kane nawe yasabye Ubufaransa gusubirana abimukira bose bajabukiye mu gihugu ciwe inyuma yaho abo 27 bafiriye ku munsi wa gatatu tukiri ku mugabane wa Buraya COVID-19 irabandanya itera ubwoba uwo mugabane Ubwongereza bwavuze ko bugiye guhagarika abantu bava mu bihugu bitandatu bya Afrika kwinjira ku butaka bwabo inyuma yaho hagaragariye ubundi bwoko bushasha bwa COVID-19 buhindagurika inshuro nyinshi muri Afrika y'Epfo umushikiranganji w'amagara y'abantu mu Bwongereza Sahid Javid yavuze ko ubwo bwoko bushasha bushobora kuba bwandukira cyane kuruta ubwa Delta kandi ko incanshu Ubwongereza bufise zishobora kutagira ingufu zo kubugwanya yavuze ko abashakashatsi babo bahanura ko indege zose ziva muri Afrika y'Epfo Namibia Lesotho, Eswatini, Zimbabwe na Botswana zihagarikwa kwinjira mu gihugu kuva kuri uyu munsi wa gatanu. Nayo mu karere ku Burusiya abantu 52 barimwo abatabara batandatu bavuga ko bafuye inyuma y'isanganya ryabaye ejo ku munsi wa kane mu kibanza gicukurirwamo ibizuku muri Siberia nkuko byavuzwe n'itorokanzo ry'amakuru rya leta y'Uburusiya TASS umugwi w'abatohoza waciye ushyirwaho gutohoza kuboba bararenze ku mategeko yerekeye ugucukura ubutare byatumye abantu nk'abo bapfa
Aloyce Bigirimana urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi amakuru yo mu buyaga binini Rwanda abanyeshuri bagera ku gihumbi bakoze ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye baridogera amanota make baronse.
Turi kubona twarabonye amanota tutari dukwiriye 16 amasomo yose nabonye ama SSS ngo rero mbyumva niyo mpamvu ndi hano naje kwekrama.
Bonye amanota ntari nkwiriye urugero nkanjye nabonye 37 muri biology bampayemo S kandi nshingiye kuko nakoze n'ukuntu nsanzwe nzi biology ntabwo nabonamo S.
Abo ni bamwe muri abo banyeshuri. Leta y'u Burundi isaba abatoza kori bagirizwa kunyuruza amamiliyoni arenga 50 mu mezi abiri aheze kuyasubiza canke bagapfungwa. Mu Rwanda hose ntare nkuru ya gisirikare mu gihugu yigijeyo iburanisha ry'urubanza ngo bari abagwanyi mu migwi ya P5 na RUD urunana bagirizwa ibyaha by'ubwicanyi no gushaka kugirira nabi ubutegetsi buriho. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi abatoza kori bo kumugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bagirizwa n'umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati kuba banyuruje amamiliyoni arenga 50 mu mezi abiri aheze abasaba kuyasubiza atayatanze bagapfungwa. Ido Nido n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Nairobi muri Kenya Eroge Wirikaneza
agire ku wa mbere ayo mafaranga yose merwa rabirambira ati ese ngande ye miliyoni yandi ari hejuru yose yashitse ku makoro tuzoza kuburana nabo bakamubimba abo bantu bose bagena muri polisi akorwa na kose
one cyangwa ndende yakobo cyangwa mushikiranganje ajeje intwaro yo hagati umutekano mu Burundi hari ku mugoroba w'ukuri wa gatatu mu nama yagirishije abajeje intwaro mu gisagara cha Bujumbura abaserukiye igipolisi n'abatoza kori ku mugwa mukuru w'ubutunzi intumbero y'inama yari mwe Rudende ukurabira hamwe umwimbo winjiye mu gisagara cha leta uvuye mu makori yatozwe Bujumbura ndera ko cyari mu mwambaro wo kwinonora imitsi yavuga sana ubucitsi intege yamenyesheje ko ivyo bisata bijejwe ku muha raporo vyamushikirije muri aya meza abiri n'igica heze aragahomera bunwa yemeza ko amamiliyoni yarenga 50 y'amafaranga y'amarundi atigeze agezwa mu gisagara cha leta kandi yaregeranijwe.
Ihinduka nivyo ryamarigoye mugabe ico dutezwa kumenya nuko cyanka byakunda utegerezwa guhinduka ko tudahindutse igihugu cacu nta namwe gidushobora kugishikana tudahindutse no muri iyo ntumbero byatumye tubahamagara muri iyi nama ariko bahamagara imbere y'urukiko mu mezi abiri n'inusu mu bantu bakora muri service transport amafaranga atashitse muri rekese d'Amerikandi yatanzwe na rekontribi wabo ni miliyoni 51 n'amajana 5 na 95 amafaranga marundi mu majambo make c'est une déception totale ku nguvu zose kwa tumaze gushira mu itozwa ry'amakori n'amatagisi gahamusagara cha Bujumbura.
Uyu mugabo ari mu rwego rw'ubushikanganje ujejwe ubugenduzi yasiguriye abagizwe amakosa n'abari mu nama ku bunyonyezi bwakozwe
mwese murazi kitanse ngene mbere munsi hariyo sushi mu bisanzwe wanditse kuri kitanse kuri sushi bikabyandika nabo babigira gute bandika kuri kitanse umugabo barashizeho munsi karuto kubwira kuri sushi ntibifate umukontribuable bagaca bamuha iyo kitanse akigira bagaca barondera kandi kantu bandikira ko kuri sushi monta ntoya turamwe baca umukontribuable.
Uyu mukenyezi ari mu batoza kori yasana uko atanyuzwe n'idasigurirwa agasaba insiguro nyinshi kurusha ariko ntakana ko habaye amakosa
ndi muri abo ikosa nasanze ryagira kuri hari abantu tutazi inyene iryo kosa ryo baryaragenze rero mu kwisigura abantu bajije batwaza ati ayo maherezo yari hagute nibaduhe ibyemezo bazana ibyo bitansi petete byosha yoherereye yoshobora kuba yarabaye mugabo umuntu atayafisemo uruhara nibaduhe iyo reve turaze ikosa ritwagira ayo mahera turayariha kuko hari abantu ayo makosa yobarashitse mugabo ataruhapi afisemo.
Umushikiranganje yindira ko buca we yemeza ko ivyagije afise yari ntasubirwamwo mbere yategetse igipolisi guta muri yompa baregwa kugeza barishize ntiyanyuma
agire ku wa mbere ayo mafaranga yose merwa rabirambira ati ese ngande ye miliyoni yandi ari hejuru yose yashitse ku makoni atashitse ku makoni naho isatukurikiza amategeko itako nana yari majambo nirigwa ndavuga sinirigwa ndahogora zokuna uraza kugirisha inama meze mwabonye uko nacyo meze intege zacitse kandi umuntu wese afite icyo yagirizwa uherejo asubira gutoza ushaka abanza asubitse kandi abahungu bigize abagangi ngaho ibintu biri furakara biboneka aho navuze ku babyemeye abantu batabyemeye bace barakwa muri polisi dosiye ikigo kwa mbere diporoma tuzoza kuburana nabo bakamubimba abo bantu bose acha kugenda muri polisi akorwa na kose kivyemeza byose turabivise umuntu yatoje sa 5000 akajani katenze 2000 numva ko birege
abatoza kandi ni bashasha basubiriye abahahura ku ntwaro ya nyakwigendera President Pierre Nkurunziza yashengeye mu ntango z'ukwa gatandatu 2020 imbere yo guherekanya amabanga n'uwamusubiriye Evariste Ndayishimiye yavuye yimikwa mu mpera z'uko kwezi nyene gihuti kuko yari kurahira mu kwa munani abo bagizwa kunyonora amamiliyoni kundwi urugero hagati y'itariki ya gatandatu n'iya 13 kwezi kwa kabiri uyu mwaka mu ndugo bushikanganje bujeje intwaro yo hagati bwari bwitiriye Kamara Mpaka hatojwe miliyoni zirenga 155 mu gihe abahahora batoza atarenga miliyoni 34 z'amafaranga y'amarundi kwa cyandu kwezi kwa kane mu mwaka naho mushikanganje ndira ko buca yari yakuye abanyabigega b'amakomine yose yo kwa 119 agize Burundi yabagije kuba badindiza itozwa n'iyegeranyo wajya amatagisi n'amakori bakoranye n'abatoza kori ba kera basezerewe mu mabanga imbere yaho mu kwa gatatu hari hatunganijwe ukwezi kwitiriwe kwa Kamara Mpaka aho hari hegeranijwe amamiliyaridi yarenga 3 n'imiliyoni 1,200,000 mu gihe mu mwaka wa hera 2020 muri uko kwezi nyene amafaranga atarenga umuriyaridi umwe n'imiliyoni 1,400,000 mu mafaranga y'amarundi mu makomine yose eroje wikane
Amerika. Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bishwe rya Amerika. Muntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Kiri mu Burundi sekeza ry'iminsi 16 yahariwe kugwanya mabi akoregwa abakenyezi ryatanguye ku isi hose. Burundi bwaritangurije mu ntara ya Muyinga. Desire atumye Imana niyo nkuru adushikiriza.
Kuruno wakane ubushikiranganje bwo gufatana mu nda bwatanguje icese iminsi 16 yahariwe kugwanya amaba akoregwa abakenyezi. Ivyo birori byatangurijwe mu ntara ya Muyinga. Muri iyo ntara baba bagore cyangwa abagabo baremeza ko aya mabi yibonekeza kandi ku bwinshi. Aba ni bamwe mu banyagihugu bahi Muyinga bamenyesha uko byifasha aho baherereye.
Ibyo abakenyezi turakoregwa mabi, ariko naho tuyakoregwa hariho inzego zijejwe kujya zidufata mu mugongo, kandi tukatomokerwa n'uko aho twituye raduhagarikira cyane kugira ngo abakenyezi bagumane iteka ryabo.
Umukenyezi arashobora kuba ari nk'ibintu akenera mu rugo, akenera nk'ibintu mu rugo wewe yabigusigurira ntubyumve neza. Cyatumvise neza rero n'icyo gihe bashobora nko kumuhohokera ukamukubita kuko uba witwaje ngo nije ngo ngaba
mu ntara ya Muyinga biriho mugabo si cyane si benshi nkunda kubona birashoboka bakaba batinya yo bakorewe ayo mabi mugari nka jewe bishikiye jewe ni ukwigerera iyo nshaka ntabivuga
ku bijyanye n'amabafatiye ku bikina ntitwavuga ngo ntariho mu ntara ya Muyinga asanzwe hari ku mpande zose haba ku bagabo haba ku bagore haba ku bigeme ayibonekeza ku mutumba asanzwe ntwarako menshi n'amabafatiye ku kugwana ku kuboregwa.
Mu ishyirahamwe ry'abakenyezi bize amategeko bamenyesha ko amabakorerwa abakenyezi ari ubwoko bwinshi ayakunze kwibonekeza mu Burundi nk'uko Emerusabe Maria umuhuza bikogwa muri iryo shyirahamwe abivuga ngo nayababaza umutima ayababaza umubiri ayafatiye ku gitsina be nayafatiye ku butunzi. Umukenyezi aremeza ko Burundi bumaze gutera intambwe iboneka mu kugwanya ayo mabi, ariko ko ibyo gukora bikiri byinshi. Aramenyesha ibyo babandanya bakora kugira ko kabi gatuzwe.
Turahimiriza guhera hasi mu kibano tugakorana n'imboneza tukakorana n'abo bita ba CDF hanyuma tukifatanya nyine n'imigambi y'igihugu yo kugwanya ayo mabi akorerwa abakenyezi. Iruhande yo guhimiriza turatanga n'inyigisho, turatanga inyigisho kugira ngo abo bakenyezi bamenye uburenganzira bwabo, bamenye n'icyo bafitiye uburenganzira, hanyuma bamenye n'icyo bahanura uwahohotewe kugira ngo bamenye iyo yitwara. Uko mu bigwiza ayo mabi hariho ukutamenya, hariho umukenyezi abataza iziko akubiso cyangwa yakorewe ayandi mabi, hari itegeko rimukingira.
Mu muhari w'abakenyezi baranira amahoro n'umutekano mu Burundi, ishyirahamwe rikorera hanze y'u Burundi bamenyesha ko witeguye gufasha mu butungane abakenyezi bahohotewe bakabura abumviriza amarira yabo bishikirizwa na Hunja Imakire arongoye iryo shirahamwe kandi arizera ko bitewe bitebuke ubutungane buzisubiza agateka
mu gihugu abanyagihugu muri rusange n'abakorewe ayo mabi basanzwe babayeho mu bwoba bwinshi butuma badashobora kwiyamiriza ayo mabi ayo mashirahamwe yiyemeje gufasha abahohotewe muri ayo mabi afatiye ku gitsina mu gushikana imanza zabo mu masentare mpuzamakungu mu ntumbero yuko abakorewe amabi boronka ubutungane bw'akarorero.
Uburundi bwatanguje iryo sekeza ku kivugo kigira giti Uburundi bwa kaka twihutire kurandurana n'imizi ama bakorerwa abakenyezi. Umunyabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bwo gufatana mu nda asaba abarundi bose kwitabira ako kamo ka leta.
Kino civugo gihamagarira umwenegihugu wari we wese canke umunyamahanga ba mu Burundi kugira icakoze ubunyene kugira ngo turandurane n'imizi ako kabi kabishe ngo twubake Uburundi buteye igomwe buzira amabi. Uno mwaka irisekeza rishitse mu gihe leta y'u Burundi iriko iritanga bimwe biboneka cane ngo ako karanda gatuzwe mu gihugu mu gucigikira bimwe biboneka ibikorwa byo kwiteza imbere ku bakenyezi ibikorwa bitari bike birategekanijwe na cane cane kumenyekanisha itegeko ryerekeye gukinga mabi afatiye ku gitsina gukingira abayakorewe no guhasha abayakoze ku ndongozi zitandukanye.
Impinga rero iracana indende mu kugwanya ayo mabi akorerwa abakenyezi. Ishirahamwe SOS Torture limenyesha ko kuva mu kwezi kwa gatanu kugeza mu kwezi kwa cumi no mwaka abakenyezi 54 aribo bakorewe amabi afatiye ku gitsina. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kubatwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 255 294. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda abanyeshure bagera ku 1000 bakoze ibibazo vya leta bisoza amashure yisumbuye ntibavuga rumwe n'ubuyobozi bw'ikigo kijejwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashure ku manota bahawe bavuga ko atariyo. Asunta Kaboyi araduha idonido kuri inkuru.
Hashize icyumweru hari abanyeshuri bazindukira ku cyicaro cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA. Abo banyeshuri bavuga ko batanyuzwe n'amarota yatanzwe mu bizamini bya leta yasohotse tariki ya 15 z'uku kwezi. Kuva ayo manota yashyirwa hanze bwakira abanyeshuri batari bake berekeza kuri iki cyicaro. Abantu bamwe ijwi rya Amerika ryasanze bateye amatako kuri icyo cyicaro.
Twaje kureklama, turi kubona twarabonye amanota tutari dukwiriye 16. Amasomo yose nabonye ama SSS. Ntabwo rero mbyumva, niyo mpamvu ndi hano naje kureklama.
Nabonye amanota ntari nkwiriye. Urugero nkanjye nabonye 37 muri biology, bamayemo S. Kandi nshingiye kuko nakoze n'ukuntu nsanzwe nzi biology, ntabwo nabonamo S. Urugero nka pratique baduhaye ndabizi neza narayujuje. Rero ntabwo numva theory yose amanota naba narayabonye niba ari zero. Ibyo nshaka ko bansobanurira.
Njyewe ku bwanjye natekerezaga ko ntapfa no kubura na 50. Ariko natunguwe no gushyiramo gutya mbona 20. None isomo nzi neza, numva ko neza, mbyumva neza pe. Ngiye kubona mbona ibyo mfitemo S.
Aba banyeshuri bagaragaza ko amanota babonye atazabemerera kujya muri kaminuza ariho bashingira basaba ko iki kibazo cyabo cyakwiganwa ubushishozi.
Nkungu ubu se wajya gusaba ya faculty ya medicine ufite S muri biology, nta hantu na hamwe bakwemera. Niyo wajya muri privé bakubwira ati nta kintu uzi, kuko S ni nk'aho ari zero. Bo badufashe turi abana babo,
nyine bareke kuturenganya abandi baratsinze guko bakoze natwe yo twarakoze dukwiye gutsinda
nyine ubwo buzima bwacu burahagararira hano none se bwo urumva na university yagufata nokuvuga ngo nkubu nashaka kwa applyinga muri general nursing ako kuba mfite S muri biology biracyari kibazo
kugeza mu mwaka 2008 bizamini bya leta byakosorwaga ikayi umunyeshuri irebwamo n'umwarimu umwe nyuma y'uwo mwaka hashyizweho uburyo bushya buri kayi ikarebwamo n'abantu bari hagati ya 5-8 ababishinzwe bagasobanura ko ubu buri kayi y'ibisubizo y'umunyeshuri umwe ikosorwa n'umwarimu akayiha mugenzi we akareba ko ntaho yibeshye umwe barimo bitabajwe mu gukosora ibizamini by'umwaka ushize atangaza ko akurikije uburyo bw'ikosora busigaye buriho nta mwana n'umwe warenganywa
abarimu bakosora bo ntago yarenganye umunyeshuri ngo bishoboke kubera ko dukosorera muri team urupapuro rw'umunyeshuri rukosorwa n'abantu barenze 8 twarangiza dukakora ibyo bita cross marking ni ukongera gusubiramo tureba ko amanota umunyeshuri yahawe ariyo kandi ko nta bamukosoye ntawe umurenganyije ibyo birangiye hazaho uwo bita team leader wa gatandatu nawe akongera agasuzuma buri rupapuro rwa buri munyeshuri
kuri uyu murezi kwibeshya bishobora kuboneka gusa mu gihe amanota arimo kwandikwa muri mudasobwa
numva rero kuvuga wenda ngo umwana yabarenganiye mu gukosorwa ibyo ntabwo bishoboka ntabwani ikibazo gishobora kubera muri bino byo kwinjiza amanota muri sisiteme ikindi nakuriya bandariza amanota kugira ngo bavuge ati uyu yabaye wa mbere yagize aya wenda hashobora kubamo ikibazo
ibyo bindi byose bashobora gufata amanota mwe mwashyize ku rupapuro wenda niba washyizeho 10 uwinjiza muri sisiteme agashyiraho 15 se
birashoboka cyane nkanjye wenda ujye ukora direte ushobora kujya kwandika wenda 10 ukandika 100 cyangwa se wajya kwandika 10 ukandika 1 iyo hatabayeho rero checking usanga nk'iryo kosa rishobora kubaho
ibisubizo bitangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini byo bigaragaza ko abanyeshuri bakwiye kunyurwa n'amanota bahawe umuyobozi mukuru wa Nesa Bahati Bernard asobanura ko abana bakabakaba igihumbi aribo bamaze kugeza ibibazo byabo ku kigo ayobora kuri we uburyo bushya bwo gukosora bagombye gutanga icyizere
ubu ngubu ntabwo dusubiramo ngo tujye gukosora amakaye cyo kuri icyo tureba ni ukujya kureba ese amanota ye ikaye niba yanditse neza buriya kuva ku manota umwana yabonye mu kizamini kugera kuri ariya atangazwa harimo inzira ndende ku buryo yewe n'umwana aramutse avuze ati munyereka amanota yo mu isomo runaka tukamwereka amanota ayo manota nta kintu yamubwira kuri aggregate yagize ni ukuvuga kuri ya manota twashyize hanze kuko kuva ku manota wagize mu isomo rimwe kugera kuri aggregate tuba twaraguhaye amanota yashyizwe hanze harimo urugendo rurerure
aba bana bagaragara kuri iki cyicaro cya Nesa baturuka mu turere tunyuranye tw'u Rwanda kandi bose bagaragara mu mashami anyuranye bagiye bigamo n'ubwa mbere hagaragaye umubare munini w'abanyeshuri basaba ko amanota bahawe ahinduka kugeza ubu hakaba hataramenyekana amaherezo y'iki kibazo kuko no mu banyeshuri bamaze gukorerwa isuzuma na Nesa bagahabwa ibisubizo hari bamwe bakigaragaza kutanyurwa Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryita iterambere PNUD rivuga ko abantu bapfa bazize intambara n'ingaruka zayo muri Yemen bashobora kuzogera hafi ku 400,000 imbere y'uko umwaka urangira ni inkuru dushyikirizwa na Eddie Gwem
Raporo yasohowe na PNUD igaragaza ko hafi 60% y'abantu bapfa muri Yemen bazira ingaruka z'intambara imaze imyaka 7 benshi iyo raporo ivuga ko bapfa kubera kubura amazi meza inzara n'indwara abapfuye bazize intambara bagera hafi ku 150. Muri iyi nkuru dukesha ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP, PNUD ivuga ko benshi muri abo bapfa bazize ingaruka z'intambara ari abana bakiri bato bapfa kubera imirire mibi. Iyo raporo ivuga ko muri uyu mwaka umwana umwe uri hasi imyaka 5 apfa buri minota 9 azize ingaruka z'intambara. Ibibazo byo muri Yemen ahanini byatangiye mu mwaka w'2015 ubwo Arabia Saudite yohereje ingabo gufasha guverinoma ya Yemen yari ihanganye n'inyeshyamba z'abahuthi zishyigikiwe na Irani ubwo zari zimaze gufata umurwa mukuru Sana. Guhera icyo gihe PNUD ivuga ko iyo ntambara imaze kugira ingaruka mbi ku gihugu no ku iterambere ryacyo. Iri shami ryongeraho ko ibyo bibazo byasubije inyuma ubukungu bw'icyo gihugu imyaka hafi 20. Yemen isanzwe iri mu bihugu bikennye cyane ku isi. Nta gihindutse, PNUD ivuga ko abantu hafi miliyoni n'igice bashobora kuzaba bapfuye muri icyo gihugu mu mwaka w'2030. Icyakora ikongeraho ko ibintu biramutse bihindutse, Yemen ishobora kuva mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere mu mwaka w'2050. Gusa iyo raporo ikavuga ko uko ibintu byifashe ubu bidatanga icyizere. Usibye abantu bapfa bazira ingaruka z'intambara, PNUD ivuga ko iyo ntambara imaze gusenya ibikorwa remezo byinshi by'igihugu. Intambara muri iyi minsi imaze igiye ibera hafi y'umujyi wa Marib ufatwa nk'uwa nyuma uri mu maboko ya leta. Intambara kandi imaze guhitana ibihumbi by'abarwanyi b'inyeshyamba n'abasirikare ba leta. Hagataho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rivuga ko rihangayikishijwe n'umutekano w'abaturage batuye mu mujyi wa Marib. Iri shami rivuga ko abantu barenga miliyoni bashobora gukurwa mu byabo n'intambara. Umuvugizi wa HCR Shabia Mantu avuga ko kugeza ubu abantu 440 bahunze umujyi wa Marib guhera mu kwezi kwa 9 uyu mwaka. Benshi muri bo, Mantu avuga ko bibasiwe n'indwara nka malaria n'impiswi. Umuyobozi mukuru wa PNUD Achim Steiner we avuga ko abanyayemeni batagira ingano bakomeje kugirwaho ingaruka n'intambara zirimo ubukene no kubura amahirwe ku buzima no ku isoko ry'umurimo. Iyi raporo ya PNUD ivuga ko 80% ry'abaturage ba Yemeni bakeneye ubufasha bwihutirwa.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushuti banywanyi, naha aya makuru y'aka kanya garukiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe.
Nyaga kurushinga yakanda muganga.